Murumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti banywanyi mwiriwe neza, ni Thomas Kamirindi ubasuhuza. Mu Burundi muradukurikira kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Nifatanije n'imiryango n'inshuti y'ababuze ababo, ubu babarirwa muri 72 bazize imvura nyinshi mu Rwanda.
Akarere ubukwashatse ufasha ko uririya miryango nibura tugira icyo twagenera bariya babuze ababo. Noneho abo bandi basigayeho uyu munsi twatavuganye na Rwaruje ko iri buze kujyayo ikareba ibyo bakeneye, haba ibijyanye n'ibiribwa n'imyambaro ndetse n'ibindi by'ibanze bakenera.
Nzamwita Deogratias ni umuyobozi w'akarere ka Gakenke, intara y'Amajyaruguru mu Rwanda, kashegeshwe cyane kurusha ahandi n'iki kiza cy'imyuzure n'inkangu. Naho OMS, ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima, ivuga ko abaturage b'Afurika bagera ku 190,000 bashobora gupfa mu mwaka umwe kubera virusi ya corona, niba rero idakumiriwe uko bikwiye. Mugume ku maradiyo yanyu, ariko mudukurikire no kuri YouTube na Facebook VOA radio yacu, no kuri internet www.radioyacuvoa.com. Aya makuru tuyahere kuyo hirya no hino ku isi. Virusi ya corona ishobora kwica abantu bagera ku 190,000 muri Afurika mu mwaka umwe, iramutse idakumiriwe uko bikwiye nk'uko twabibabwiye mu ngingo z'ingenzi. Mureke Frederic Nkundikije tubwire ibindi kuri inkuru.
Ibiro by'ishyirahamwe mpuzamahanga rijejwe kwitaho magana y'abantu OMS byatangaje ko mwaka ati 2083 190,000 ku mugabane wa Afurika mu gihe icyo kiza kitotuzwa. OMS ivuga kandi ko icyo kiza kizokwandukira abanyagihugu muri Afurika bari hagati y'imiliyoni 29 na miliyoni 44. Ibyo biharuro bishikizwa na OMS byisunze icigwa cyakozwe muri Afurika muri iki gihe umuti w'icyo kiza utaraboneka, nk'uko umukuru wa OMS muri Afurika Matshidiso Moeti yabibwiye abamenyeshamakuru. Ibihugu byinshi muri Afurika byarafashe ingingo zo gukumira no kurwanya icyo kiza, zirimo kugara ibibanza by'indege, kubuza abantu benshi gukoranira mu kibanza kimwe, hamwe no kubuza uruja n'uruza bumaze kugoroba mu ntumbero yo kurwanya icyo kiza.
Frederic Nkundikije, urakoze. Fidele niyo ngabona kwakira, ariko noneho turi muri Zimbabwe, aho abadepite bava mu ishyaka MDC rya mbere rikomeye mu mitwe ya politiki itavuga rumwe na ZANU PF riri ku butegetsi, banze kujya mu nteko ishinga amategeko mu nama kugira ngo berekane ko batishimiye ko bagenzi babo bane baba baratowe mu buryo butemewe n'amategeko.
Umugambwe ukomeye utavuga rumwe na leta Movement for Democratic Change MDC mu mvunyapfunyo warihojeje ku munsi wa kane ibikorwa by'inama nshinga amateka mu ntumbero y'ukwiyamiriza iyirukanwa ry'abashinga amateka bane bawe. Ku itariki 31 z'ukwezi kwa gatatu, sentare nkuru y'igihugu cya Zimbabwe yatangaje ko ubuyobozi bwa Nelson Chamisa bw'umugambwe MDC butemewe, ikaba yategetse umugambwe MDC kugirisha amatora y'ukumusubiriza mu kiringo cy'amezi atatu. Abayobozi batari bake b'umugambwe MDC barashigikiye Chamisa mu kuvuga ko ikibazo cy'ubuyobozi cyatorewe inyishu igihe uwo mugambwe wagirisha ikoraniro rikuru ryawo mu mwaka w'2019 kugira utore umuyobozi mukuru mushasha. Yamara inguvu z'umugwi ugwanya Chamisa zarakomejwe n'ingingo ya sentare nkuru y'igihugu. Muri yindwi uwo mugwi wasavye inama nshinga amateka kwirukana abanywanyi bakomeye bane bo mugambwe MDC bose bacuditse na Nelson Chamisa. Iyirukanwa ryabo bashinga amateka ryotegerezwa gutuma haba amatora yo kubasubiriza, yamara ivyuko ayo matora ashobora kuba ntibitomoye kubera ikiza cy'umugabe wa corona. Cyo kiza kandi gituma bitorohera umugambwe MDC kugirisha imyiyerekano. Umugambwe MDC wabaye urahagaritse uruhara rwawo mu nama nshinga amateka mu gihe abanywanyi bawo bariko baje inama ku ngingo bawufata.
Fidele Niyongabo, urakoze. Tuve muri Zimbabwe dusimbukire muri Sudani, aho ikigo cy'igihugu gishinzwe kurwanya ruswa cyatangaje ko cyatangiye kwambura abo mu muryango wahoze ari umukuru w'igihugu Omar al-Bashir imitungo bikwijeho binyuranyije n'amategeko. Mu Cyongereza iki kigo cyitwa Empowerment Removal Committee, kivuga ko cyakoze anketi zirambuye kiza gusanga muramu wa Bashir bishwa be n'umwe mu byegera bye bikomeye bya hafi wigeze kumubera ministri w'ingabo bikwijwe imitungo myinshi bakoresheje gusa ikimenyane n'icyubahiro n'igitinyiro bakuraga ku mukuru w'igihugu mwene wabo. Iyo mitungo irimo by'umwihariko amasambu manini n'amazu ahenze. Imwe muri iyi mitungo barangije kuyamburwa ijya mu maboko ya leta ministeri y'imari y'igihugu. Usibye gukurikirana ibyaha bya ruswa n'ibyo gusahura ibya rubanda no kubambura ibyabo, umushinjacyaha mukuru w'igihugu cya Sudani yahaye iki kigo gishinzwe kurwanya ruswa n'ububasha bwo gusenya inzego zitandukanye zidafitiye inyungu igihugu Perezida Bashir yari yarashyizeho ashingiye gusa ku cyene wabo itoneshwa ruswa kwiba no kunyereza umutungo wa rubanda. Mu kwezi kwa kane k'umwaka ushize, Marechal Omar al-Bashir yahiritswe ku butegetsi bw'igitugu yaramaze imyaka 30 kugeza ubu afungiye mu murwa mukuru wa Sudani Khartoum. Mu kwezi kwa 12 gushize, urukiko rwa mbere rwamukatiye gufungwa imyaka 2 ku byaha bya ruswa. Bashir akurikiranweho kandi muri Sudani n'ibyaha by'ubwicanyi inzego za leta zakoreye abaturage bari mu myigaragambyo y'ituze mu mwaka ushize. Naho urukiko mpanabyaha mpuzamahanga ruhoraho rushaka kumuburanisha ibyaha bya jenoside, ibyaha by'intambara n'ibyaha byibasiye inyokomuntu byakorewe mu ntara ya Darfur iri mu burengerazuba bwa Sudani. Muteza amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Noneho amakuru mu biyaga bigari. Mu Burundi uyu munsi ni wa 12 wo kwiyamamaza, ariko byo turaza kubigarukaho mu makuru yacu ataha. Gusa tujye mu Rwanda aho imiryango na leta bakibarura abaturage bahitanywe n'imvura nyinshi yaguye muri iyi minsi n'ibintu yangije. Nk'uko umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Claude Ganza Munyamagana agiye kubitubwira muri iyi nkuru, abamaze kumenyekana bidasubirwaho ko bapfuye ni 72, naho ingo zirenga 1000 zarasenyutse.
Imibare mishya ya Minisiteri y'ibikorwa by'ubutabazi igaragaza ko imvura yaguye mu ijoro ryo ku itariki 6 rishyira tariki 7 z'ukwezi yateje ibiza byahitanye abantu 72 hirya no hino mu gihugu. Iyi mibare yerekana ko hakomeretse abandi bantu 27 ndetse bane bagurirwa irengero. Imibare mishya igaragaza ko ku bantu 65 bari bamenyekanye kuri uyu wa kane hiyongereyeho abandi 7 bose hamwe ba 72. Mu karere ka Gakenke abamaze gupfa ni 24, 19 mu karere ka Nyabihu, 12 mu karere ka Muhanga, 7 mu karere ka Musanze, mu karere ka Ngororero bamenyekanye bamaze kuba 8, mu gihe mu turere twa Rulindo na Rubavu hapfuye umuntu umwe. Iyi mibare irerekana ko intara y'Amajyaruguru ikomeje kuza imbere mu kubura abantu benshi, kuko muri 72 hari 32 bo mu turere dutatu, ikurikirwa n'intara y'Iburengerazuba yabafushije 28 nayo mu turere dutatu. Akarere ka Gakenke niko gakomeje kuza imbere mu kubura abantu benshi. Meya w'akarere ka Gakenke Bwana Deo Gracias Nzamwita avuga ko abafite amazu yasenywe n'inkangu n'imyuzure bacumbikiwe mu bigo by'amashuri, na cyane ko amashuri afunze kugeza mu kwezi kwa 9, abandi bacumbika mu bikoni by'abaturanye cyangwa andi mazu atakoreshwaga na beneyo. Anavuga ko hari ubundi bufasha burimo kugenerwa imiryango yasizwe heruheru n'ibi biza.
Akarere ubu twashatse ubufasha ko muri iriya miryango nibura tugira icyo twagenera bari ababuza babo buri wese 50, ariko noneho na nyine bayemeye ko bayabashakira na none 50 isanduku. Noneho abo bandi basigayeho uyu munsi twari twavuganye na Croix Rouge ko iri buze kujyayo ikareba ibyo bakeneye, haba ibijyanye n'ibiribwa n'imyambaro ndetse n'ibindi by'ibanze bakenera aho ngaho, noneho ikabibagezaho. Ariko muri iyi minsi na Minema yari yadusuye yarebye ibijyanye n'inzu zari zagiye zisenyuka muri iyi minsi yashize, ku buryo nitubona amabati ko sakaro wakwizeza ko bizaboneka, ubwo muri izo nzu imvura bwigiye muri iyi minsi bizakira aba yagabanutse twahera kuri ayo mazu yabo ngabo akaba ari bose, ariko tubidusabira aho bari batuye ahubwo tukabimura tukabashyira ahandi ku yandi masite tubona koko atabateza ingaruka zijyanye n'ibi.
Iyi mvura kandi yasenye inzu zibarirwa muri 983, yangiza n'imyaka iri ku buso bwa hegitari 204. Hanangiritse umuyoboro umwe w'amazi, imihanda 218 nabyo birangirika. Hanasenyutse kandi ikigo nderabuzima kimwe nk'uko Minisiteri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi bivuga. Iyi Minisiteri ifite ubutabazi mu nshingano ivuga ko hari ibirimo gukorwa hakumirwa ko hagira abandi bantu bicwa n'ibiza. kimwe muri byo n'ukwimura abantu batuye hashobora gushyira ubuzima bwabo mu kaga bagacumbikirwa handi mu gihe hategerejwe ko imvura igabanuka hagasanwa ibyangiritse. Hagati aho ikigo cy'igihugu gishinzwe iteganyagihe cyatangaje ko hagati ya tariki ya mbere na tariki icumi z'uku kwezi hateganyijwe imvura nyinshi iri hagati ya milimetero 190 muri Kigali, intara y'Amajyaruguru n'uturere twa Rubavu, Nyabihu, Rutsiro, Ngororero, Muhanga na Ruhango. Ni imvura bivugwa ko izaba ari nyinshi cyane nayo ishobora kugira byinshi yangiza mu gihe ingamba zikwiye zitafatwa hakiri kare. Claude Ganza, Munyamagana, mu Burengerazuba bw'u Rwanda, ku bwa Radio Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika tukiri mu Rwanda muribuka inkuru y'umusore witwa Tunezerwe Jean Paul wahitanywe ejo mu karere ka Gasabo umujyi wa Kigali na grenade yari yitwaje. Uyu munsi polisi y'igihugu yatangaje ko yabikoze iperereza ry'ibanze ryerekana yuko ibyo uyu musore bitakwitwa igikorwa cy'iterabwoba. Ni inkuru ya mugenzi wacu Asumuta Kaboyi.
Ibi bitangajwe nyuma y'amakuru yagiye hanze ku mugoroba wo kuri uyu wa kane aho mu murenge wa Ndera mu karere ka Gasabo umujyi wa Kigali, umusore w'imyaka 25 witwa Tunezerwe Jean Paul yinjiranye mu nzu bogosheramo grenade. Abakorera muri iyo nzu bavuga ko bamusabye kuyisohokana igahita imuturikana agahita yitaba Imana, abantu 11 bari bayirimo barakomereka. Muvugizi wa polisi y'u Rwanda Jean Bosco Kabera atangaza ko nyuma y'ibyo bikorwa iperereza ry'ibanze ryagaragaje ko ibyabaye bitagize igikorwa cy'iterabwoba. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Masoro umusore yari atuyemo yabwiye Radio Ijwi rya Amerika ko nyakwigendera yarasanzwe agaragaza imyitwarire mibi mu baturage.
Yarasanzwe azwiho ubujura buriya bwitwa bwa kiboko no gushikuza abantu nijoro na telefone n'amashakoshi abagore cyane cyane.
Ntabwo yajyaga bihanirwa?
Urumva hari umuntu uba ushikuza ariko taramufatana icyo gihanga.
Polisi yatangaje ko usibye Jean Paul Tunezerwe wahise witaba Imana mu bakomeretse 11 harimo babiri bakomeretse mu buryo bukomeye. Umuvugizi wa polisi akemeza ko abakomeretse bahise bajyanwa kuvurirwa mu bitaro bya gisirikare Kanombe. Umubyeyi wa nyakwigendera nyina Habimana Anastasia yabwiye Radio Ijwi rya Amerika ko nta myitwarire idasanzwe yabonaga ku muhungu we, gusa ngo harabamubwiraga ko agendana n'abasore banywa ibiyobyabwenge.
Yarasanzwe yakinishaga ibyo bintu, ndavuga niwe ntabwo yabikinishaga, ntabwo nigeraga mbibona bikinisha. Nyine mu myitwarire yiwe ntakintu mubonaga wagidasanzwe pe.
Usibye kuba yatunguwe n'urupfu rw'umwana we baherukanaga mu gitondo ari muzima agiye mu kazi k'ubuyede, uyu mubyeyi anavuga ko Leta itamufashije gushyinguranya kwigendera watabishobora.
Twaguye mu kantu nyine ubungubu kubera ko natishoboye kwiruka mbwanyandikira ibipapuro byo kuzamushyinguza yuko nishoboye.
Ubungubu noneho no kumushyingura byakuyobeye?
Byanyobeye rwose, nta kuntu meze. Oya nabyo nashobora rwose, nayo nabyo nabasha, namwiwaserwe namukuza ange konja cishuro.
Polisi, ingabo z'u Rwanda n'urwego rushinzwe ubugenzacyaha RIB bahise bagera aho byabereye umutekano urakazwa. Umuyobozi w'akagari ka Masoro ahabereye ibyo byago asobanura ko inzego z'umutekano zahise zihumuriza abaturage.
Iyo kibazo nk'icyo kimaze kuba bari inzego z'ubuyobozi, inzego z'umutekano, abaturage nyine bagahumurizwa.
Yego.
Inzego z'umutekano, inzego z'ubuyobozi tubagaragariza nyine ko turi kumwe nabo cyane, ndetse kandi ni nako bimeze. Baba begerewe, baganirijwe, n'umutekano nyine wakajijwe kurushaho. Nyine urabyumva, habaye ikibazo nk'icyo ntago byaguma nk'uko byari bisanzwe. Nubwo n'ubundi umutekano wize ko usanzwe ubukajijwe, ariko ubu nyine biba byagize umwihariko.
Kugeza ubu usibye wari ufite grenade wahitanywe nayo, nta wundi uremezwa ko yaguye muri iyo mpanuka. Polisi ivuga ko nubwo iperereza ry'ibanze ryagaragaje ko ibi bikorwa bitari iby'iterabwoba, ariko bagiye gukomeza gukora iperereza ryimbitse kugira ngo barebe aho nyakwigendera yakuye grenade. Asumuta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Asumuta Kaboyi, urakoze. Noneho tubaze Venuste Nshimiyimana, habaye iki mu mateka ku itariki nk'iyi ya 8 y'ukwa gatanu?
Buri mwaka ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa gatanu hizihizwa umunsi wahariwe imiryango ya Croix Rouge na Croissant Rouge. Ni umunsi wo kwibuka abantu bose bafataga igihe cyabo bakagiharira kunganira iyo miryango mu gufasha abatishoboye. Umuryango wa Croix Rouge washinzwe mu mwaka w'1863 kubera umusuwisi Henri Dunant wabonye inkomere zipfa zitagira kivurira kimwe n'abari bavanywe mu byabo mu ntambara yaberaga mu mujyi wa Solferino mu majyaruguru y'Ubutaliyani. Kimwe mu bintu bigaragara uyu muryango wagezeho ni ukugabanya ku kigero cya 75% abanduye iseru muri Afurika, kandi ukaba uri ku isonga ry'abaharanira guca burundu malaria. Ikirangantego cya Croix Rouge kigenda gihinduka kubera ko umusaraba ari uw'abakirisitu mu bihugu by'abayisilamu bakoresha ikimenyetso cya Croix Rouge, ariko rero si mu bihugu byose by'abayisilamu kubera ko nko muri Irani mu kirangantego harimo intare itukura n'izuba, naho muri Isirayeli basabye ko hakoreshwa inyenyeri itukura ya Dawudi kubera ko basanga ibimenyetso birimo abayisilamu n'abakirisitu babyibonamo, ariko abayahudi bakumva atari ibyabo.
Jenuste Nshimiyimana, urakoze. Reka dusubire mu Burundi noneho turebe amateka y'ingabo z'igihugu zavutse gute, kandi duhereye ku ngoma ya cyami. Mugenzi wacu Fidele Niyongabo yabiganiriyeho n'umushinga ntahe Zeno Nicayenzi, ministre wa mbere na mbere w'ingabo z'u Burundi.
Muri icyo gihe ukuntu bazitora, umuntu wese yabazi neza ko ategerezwa guhaguruka ari umuntu w'umugabo akwije imyaka, yategerezwa guhaguruka n'ikirwanisho ciwe bamana. Nta warinda kubatora kuba ari kukundi kundi, inzamba ivuze wewe uri umuntu w'umugabo wategerezwa kuva hasi ugacugenda ibutware canke ivuganwa canke ibwami.
Ibigwanisho bakoresha byari nk'ibihe?
Icumu cyane cyane nicyo cyari kirwanisho cy'ibanze, kurya babahakara Chinikov ni cyangwa FAR, niko ifare yabo icyo gihe yari icumu.
Nta myambi bakoresha?
Imyambi barayikoresha mu gihe rukambye, ariko ibunduki y'ibanze ryari icumu. Imyambi, umuheto, ivyo vyari ngombwa, n'inkinzo, nivyo birwanisho Ruhonyanganda bari bafise icyo gihe, kandi vyarafashije u Burundi gushika.
Yego, reka tuze ku mirongo ya telefone dufise Jerome, uratwumva?
Ati ubukona yore nabwo bikimeze nka kera, hari ubyo usanga bakeje n'abandi bantu basanze.
Mushaka kuvuga bande?
Mushaka kuvuga nk'ibintu n'iby'imigambo n'iby'ingira ngo mubande Burundi ko n'ubumeze bwarahindutse.
Twariko turavuga ingene igisirikare cyari kimeze, ingabo zari zimeze ku ntwaro za cami. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri Isanga. Hanyuma abakoloni bamaze kuza, turazi ko abaje ubwa mbere barabadagi batamaze igihe kinini bakuwe mu bihugu bari bakolonije nyuma yo kubatsinzwe mu ngwano ya mbere y'isi yose. Abadagi baje mu Burundi byagenze gute ku byerekeye izo ngabo?
Nibo mbere batanguye kuza n'abasirikare bavuye mu mahanga. Abo basirikare babo bari bavuye Zanzibar, babita abaskari, ni naho havuye igisirikari. Nabo nibo bazanye babacumbikira ku kirindiro cya mbere na mbere mu Burundi harya mu Kajaga. N'abaskari rero nibo baje bazanywe n'abadagi, nibo bari bafise ibirwanisho bicira umuriro ubwa mbere biboneka mu Burundi. Mu nyuma zabo batsinzwe bararekura u Burundi n'u Rwanda, haza Ababiligi nabo bazana n'ubundi abasirikare bavuye ahandi, aho ni hari kure yacu harya hakurya Rusizi, Abanyekongo babise ba Mususu.
Yego,
nibo baje gucungera umutekano n'amahoro mu Burundi kuva Ababiligi bashikira u Burundi n'u Rwanda gushika bagende.
Abadagi bahavuye ryari?
Abadagi bahavuye mu 1916 batsinzwe.
Hacha haza Ababiligi mu mwaka w'1900
kuva 16 gushika 62.
Ku vyerekeye ico gisirikare cariho c'Abadagi kugeneye cari gitunganijwe, Ababiligi baje bagitunganije mu buryo butandukanye?
Oya, ntizari bitandukanye mu vy'ukuri, kiretse bazanye, nabo bazanye abanyamahanga gucungera umutekano mu Burundi no mu Rwanda. Mu vy'ukuri ariko Badagi batanguye, ariko Ababiligi bakurikiye bazanye abanyamahanga gucungera amahoro n'umutekano mu Burundi no mu Rwanda.
Reka turabigaruka ko, reka tubanze dusubire ku mirongo ya telefone dufise Pascal, uratwumva?
Ego, ndabumva.
Aho uri irindi zina?
Ego, ndiko ndabumva. aho ndi gusandi mu Burundi azi ko tutavumva neza.
Yego, mufise kibazo icyumviro?
Eh, mfise kibazo ngomba kumubaza ati none abo bakoloni bamaze kuza mu Burundi boba baragwanye n'abasirikare cyane abasirikare b'Abarundi baba baragwanye ama niba baragwanye nabo bijanye naya traite de Kiganda umwezi kisaba bamuca amande bamuciye amande bivuye mu mwumvikano canke bamuciye amande kuko yatsinzwe n'abasirikare biwe batsinzwe.
Murakoze.
Imbere yuko mu cyama banze numva inyishu kuko mu Burundi nitumva.
Reka mutumire abishure mu mwishure.
Ikibazo ni cyiza. Urumva abadagi baje mwezi gisabo yaciye buno nyene arari abadasigana biwe niyo ryari zina ry'ingabo ziwe ingabo za mwezi abadasigana arabararika bose baca bafata amacumu n'imyambi bararwana n'abadagi kuva mu 1896 gushika 1993 itariki zitandatu ukwezi kwa gatandatu ikiganda niho ingabo za mwezi zabangurukanye n'ingabo z'abadagi intambara y'imyaka indwi hagati ingabo za mwezi abadasigana n'ingabo z'abadagi. Mwezi rero ahanuwe na majeri sekuru wandiruhama mwumva niwe yabwiye umwami mwezi ati mwami w'i Burundi ibi bintu bicira umuriro umeze gutya reka turaganjwe twishikane hanyuma nawe ntibakwice ntibamara bawe ugume ku ngoma ariko ubemerere niho mwezi yemera amasezerano y'ikiganda baca rero bati uremeye turaguhana uretse ko twemereye ko tushikira igihugu turaguca ihada 2004 niho byavuye si uko mwezi ntiyabikunze byaramururiye kandi birumvikana ariko ndibwanje butayogera bwose nemere arasinya ikiganda ko yemeye ko ababiri abadagi babanga amajana 224 kira mahoro.
Murakoze. Dufisa kandi Aaron ku murongo wa telefone. Aaron uratwumva?
Ndabumva.
Yego, utubwire irindi zina naho amagaye tumbeye.
Duhayimana Aaron ubwo ngo ndi mu gihugu cya Uganda.
Yego.
Yego, bwa mbere bwo mbanje gushima kuko burya uwo mwami nawe nyene yaragize igikorwa gikomeye kubera kugwana imyaka nk'iyo yose igikorwa gikomeye bose. Ariko rero ikibazo gikuru nari mfise mbega izo ngabo z'umwami n'izi ngabo tubona ubu beshi bita ari abasirikare cyangwa igipolisi hoba hariho ukuntu bo uno munsi hoba hariho itandukaniro.
Murakoze. Reka abishure mu mwishure
ni ntumbero abo bapolisi rero abanyapolitiki baba bafise harya muri politiki nirongora byose ari gisirikare ari tera mbere ari tera nyuma byose biva kuri politiki. Icyo gihe umwami mwezi yari se Barundi mwezi naho yari umutare umusa avuka yavutse kuri ntare ari ku munsi yima ntiyasubiye kuba mwene ntare yaciye aba mwezi yavuye mu muryango wiwe arawuvamo ashinga umuryango mushash yitwa mwezi kugira ngo yerekane ko umwami atagira ubwoko ntagira umuryango umwami ni Sebarundi gusa arwanira Burundi atuma ko abarundi mu gihe batewe baterwa n'uvuye mu gihugu hagacanke ku mupaka umwami araba Burundi ni Sebarundi arwanira abana biwe gusa bose kimwe nuko niko umwami wa kera yabigenza ivyubu nibindi murabonaho biteye.
Reka dufise kandi ari Remo aradute yakamo Remo uratwumva ku telefone?
Ndabumva.
Irindi zina aho hamagaye uri?
Ruhamya ndi ku mu Rwanda Kigali ku Gisozi.
Ufise ikibazo ufise icyimviro?
Nagambaza umutumirwa abo basirikare ba mbere barwanishaga iki bajya ku rugamba bafite iki se yabigeranya n'ubu ngubu n'abahe bari bafite agaciro kugereranyije n'ubu ngubu.
Murakoze ya sana wari yabisiguye ariko ngira nti mwari hafi reka abasubiriremwo Zeno
ku ntwaro ya cyami byari birwanisho bicurwa n'abacuzi biwacu mu buryo bari bagezeho mu buhinga bwariho icyo gihe ubuhinga bwariho kugucura ivyuma babukura mu butare buvuye mu ivu barondeye neza barabahinga cyane cyane hari nkari Kangozi muri komine Buraza niho hazwi nk'ahantu hari ubutare bwinshi bwo gucura ivyuma indaraye isuka umuhoro icumu icumu ryavuye mu butare bw'i Burundi ricurwa n'abarundi ndetse icumu rivuye mu butare bw'i Burundi mu minwe y'abarundi nibwo bwatumye bakora icumu n'umuheto nivyo vyahaye ububasha bukomeye intwaro ya cami kugira ngo yisuganye yagure Uburundi kugera mu bugufi ibuha hariya mu buseruko kugera ibushi hariya mu burengero kuduga mu Rwanda gusubira epfo nico gituma Burundi bwakomeye kubera ko batoye ibirwanisho ico gihe Ruhonyanganda yari Ruhonyanganda ico gihe nico gituma Burundi bwari bukomeye umwami yari akomeye kira mahoro.
Murakoze atufise kandi ku murongo wa telefone Bigirimana uratwumva?
Ego ndabumva.
Aha izina ahuri n'ikibazo cyangwa icyubiriro?
Meze na Zeza ndi mu Cibitoki muri komini Buganda zone ndabo.
Mu Burundi?
Ego mu Burundi.
Ego ikibazo icyumviro?
Ni icyumviro jewe ndimo ndaraba n'inzweza ndimo ndaraba itwari y'ibyakiye ya kera ingene Burundi bwari bwipanze ku ntwaro ya cami amahoro yari menshi mu Burundi yarasasagaye mugani iyo hamaze turimo turasoma ibitabo canke turimo turama itwari tukabona abo bazungu bamaze kuza ino mu Burundi batangura kugwanya umwami n'abari mu gihugu urumva haciye hatangura kuba kwinubana mu bene gihugu bamwe ngo nabariya abandi nabariya anye ntihacatangura rero kuba ibintu by'amacakubiri mu Burundi twebwe ico twosaba yuko abarundi kujya nyene byari biri kambere na mbere yuko twogira ubwigenge nyene atamunyamahanga canke uwundi wo hanze aturaba ku munwa araba igihugu cy'u Burundi twebwe iby'igihugu cy'u Burundi turabyitunganiriza atawundi ari hirya no hino ibyo byotuma amahoro n'umutekano mu gihugu cy'u Burundi usasagara nta mbere tugasangira kabisi n'agahiye kuko kare aho umuntu ageze hose yabarimo aragenda ku rugendo yaki indaro ahageze kandi bakamugaburira no kumukanda bakamukanda mugani ubuunye nta bikihari ahubwo n'ubuze kukwaka indaro abona yuko ari umumenja ari umwicanyi jewe ngezeze ngaho murakoze
murakoze cyane.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda Fidele Niyongabo yaganiraga n'umushinga ntahe Zenon Nceyenzi wabaye ministre wa mbere na mbere w'ingabo z'u Burundi mu myaka ya za 60. Nshuti bamwanyi rero nahangaha aya makuru ahumurije ariko nandi aza gukurikiraho nayo ntimuyatangwe. Twayabateguriye kandi twabagejejeho n'abagenzi banje bose dukorana hano Washington DC turi wacu buri wese mu rugo iwe mu rwego rwo kwirinda icyorezo cya virusi ya corona. Mukomeze rero mugubwe neza n'ibiganiro bya radio yanyu Ijwi rya Amerika ariko namwe mwokagira Imana mwirinda virusi ya corona uko mushoboye kose. Murakarama.